Iyo mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Mu Burundi turiko twumvikanira ku mirongo migufi yitwa short waves kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda naho twumvikanira kuri FM 104.3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88.3. Mudukurikire kandi no kuri Facebook VOA radio yacu. Ni mu ijambo rimwe mwiriwe rero inshuti zacu muri kumwe na Aloise Bigirimana
na Fide Niyongabo. Numwanya w'amakuru turahera ku yo hirya no hino no musi imbere yaho mu karere k'ibiyaga binini.
Ni kintu rero gihambaye kubona bavuze bati subiramo ahubwo ubwo rubanza mu gwige. Muri make rero ubutungane naho buteba burateba bukaboneka.
Uyo ni Dieudonné Bashirahishize ni ku ruhande rw'abitwariye Sentare ya Afrika y'ubuseruko.
Kwibwizwa shingiro rya 2005 kumburerezo bajyana hindutse mu minsi mikenyi zobari nk'inamico uruzwa n'urubanza kumbure abanyeshuri bo muri kaminuza bazohora baje gusoma bete dukimaza aheze.
Uyo nawe ni Maître Nestor Kayobera aburanira leta y'u Burundi. Ni kubitwaye nkuko nabivuze basaba ku rubanza rwaciwe na Sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro mu Burundi yahaye uburenganzira Perezida Pierre Nkurunziza w'u Burundi kwitoza mu mwaka wa 2015 rusubigwamo.
Makuru aravuga hirya no hino ku isi ngingo nkuru zayo. Perezida Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje uno munsi ku wa gatanu ko inama na Kim Jong-un wa Koreya ya Ruguru igishoboka kuba nk'uko byari bitegekanijwe imbere yaho.
Muri Afrika naho impande zishamiranye muri Sudani y'Epfo ziragabishwa ko zishobora gufatirwa ibindi bihano n'amakungu mu gihe batoshika ku masezerano y'amahoro.
Abasirikare batanu bari abandi 13 barakomereka ejo kwa kane mu gutana mu mitwe hagati y'abasirikare ba leta ya Kongo n'abagwanyi bo mu gwi ADF muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Aya rero namwe mu makuru tugiye kubashikiriza mugume ku maradio yanyu turayahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi.
Turakoze Aloyi. Amakuru avuga yagenyerana hino ku isi tuyahere ku yerekeye Amerika na Korea ya Ruguru. Abategetsi ba Korea ya Ruguru n'ibihugu bibanyi bishuye mu buryo bwitondewe ku ngingo ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ku munsi wa kane yuguhe ibiganiro hagati ya Amerika na Korea ya Ruguru ku mugambi w'ico gihugu werekeye ibigwanisho roho nyanganda. Cegera cyo mushikiranganda je rw'imigenderanire wa Korea ya Ruguru Kim Kye-gwan yatangaje ko igihugu ciwe kiciteguriye kutorera inyishu ibibazo gifitaniye na Amerika igihe ico ari cyo cyose no mu buryo bwari bwo bwose. Yarashimiye utwigoro twa Perezida Trump tukurondera kuganira na Korea ya Ruguru. Ivyatangajwe n'icegera c'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Korea ya Ruguru biratandukanye bikomeye n'ibinebaguru ibitutsi hamwe no kugabisha vyagizwe n'uwundi mutegetsi wa Korea ya Ruguru. Ivyo vyatumye Trump aheba inama yari kuba hagati yiwe n'umutegetsi kizigenza wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un kwezi kwa gatandatu mu gihugu cha Singapore. Umutegetsi yari yifatiye mu gahanga icegera cha Perezida wa Amerika Mike Pence. Ivyo inyuma yako Pence asavye ko Korea ya Ruguru ifatira akarorero ku gihugu cha Libya kubizanye no gukuraho ibigwanisho roho nyanganda. Korea ya Ruguru yarashikirije icizere cuko inama hagati yayo na Amerika igishobora kuba muri kazoza. Muri ico gihe Perezida Trump yatangaje no musiko wa gatanu ku inama na Kim Jong-un igishobora kuba nk'uko byari bitegekanijwe imbere yaho. Yatangaje ko barindiriye kubona uko ibintu bizogenda. Perezida Trump yatangaje ko abategetsi ba Amerika na Korea ya Ruguru bari mu biganiro bigenewe kunagura imigambi yerekeye inama hagati yiwe na Kim Jong-un.
Igipolisi muri Canada nacyo kimenyesha ko abantu babiri binjiye mu nzu y'uburiro ya restora ni mu ntara ya Ontario muri icyo gihugu cya Canada baca baturitsa igisasu. Abategetsi bavuga ko abantu batatu bakomeretse bikomeye inyuma y'icyo gitero cyo mu ijoro ryo ku munsi wa kane muri ubwo buriro mu gace ka Mississauga ni mu ntara ya Ontario. Abategetsi bavuga ko abandi bantu 12 bavuwe ibikomere bito bito. Abakekwa gukora ico gitero ntibarafatwa. Gushika ubu nta numurwi uritirira ico gitero.
Radio ya Amerika Washington DC ubunaho dukubitira mu karere ka Afrika abasirikare batanu bishwe abandi 13 barakomereka ku munsi wa kane muri Republika Iharanira ya Demokarasi ya Kongo. Ivyo vyabaye igihe igisirikare ca leta cagira igitero ku ikambi y'abagwanya ubutegetsi bwa leta ya Uganda Allied Democratic Forces mu mfunyafunyo ADF mu ntara ya Beni mu buseruko bwa Kongo. Umunsi w'imbere yaho igisirikare ca Kongo cari catangaje ko cisha abagwanyi ba ADF 10 mu gitero cakozwe ku bagwanyi b'uwo mugwi. Umuvugizi w'igisirikare ca leta mu karere ka Beni Mark Hazukai yatangaje ko ku ruhande rwabo batakaje abasirikare 5 abandi 13 barakomereka. Mu masaha y'imbere yo kumutaga uno munsi wa 5 abategetsi b'abasivile n'abasirikare berekanye ibiziga by'abantu 14 bikekwa ko ari abagwanyi b'umugwi ADF. Umugwi ADF washizweho mu mwaka w'1989 kugira ukingira uburenganzira bw'abayisilamu wavuga ko batyojwe na leta ya Uganda. Baratujijwe muri Uganda n'igisirikare cya leta bahungira muri Kongo aho bashinze imizi mu buseruko bw'igihugu. Abagwanyi b'umugwi ADF bagirizwa n'abategetsi ba Kongo n'inteko za ONU zijejwe kubahiriza umutekano muri ico gihugu ko bisha abasivile amajana n'amajana kuva mu mwaka w'2014 mu ntara ya Beni.
Urakoze tukiri kuri ico gihugu nyene umutegetsi muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo atangaza ko abantu 50 bafuye mu isanganya ry'ubwato bwibiye mu ntara iri mu buraruko bw'ico gihugu. Richard Mboyo Iluke nicegera ca buramatari w'intara ya Chuapa yabwiye itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa ati twatoye ibiziga 49 ku munsi wa gatatu uwundi umwe muri aka gatondo. Ikindi cegera ca buramatari cabwiye itorokanizo ry'amakuru Reuters ko abantu bangana ico gitigiri nyene bashoboye kurokoka amasanganya nkayo y'abantu bapfa muri ubwo buryo yama yabaye muri RDC. Muri Afrika kandi impande zishamiranye muri Sudani y'Epfo ziragabishwa ko zishobora gufatirwa ibindi bihano n'amakungu kugira zigondozwe zemere gushira mu ngira amasezerano y'amahoro hasanzwe no gushika ku yandi masezerano yo guhagarika intambara. Ni nyuma yaho bananiriwe gushika ku masezerano mu biganiro barimwe ku murwa mukuru Addis Abeba muri Ethiopia. Ishirahamwe IGAD mpuramabari y'ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko ryariko rirahuza muri ibyo biganiro yavuze ko ririko ryiyumvira gufata ingingo zihana abatubahiriza amasezerano yo guhagarika intambara. Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turi no ku rubuga rwa internet www.radioyacu.com. Kuri Facebook naho mudukurikirana kuri VOA radio yacu. Radio ya Amerika makuru mu karere igisata cyungururizo cha sentare y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko cyategetse ku rubanza gwerekeye ikiringo cha gatatu cy'umukuru w'igihugu w'u Burundi Petero Nkurunziza rusubirwamwo rwose. Ni mu gihe sentare ya mbere yari yavuze ko atabubasha ifise bwo gusubiramwo ingingo ya sentare jejwe ibwirizwa shingiro ry'u Burundi yahaye uburenganzira president Nkurunziza bwo kwitoza mu mwaka w'2015. Pierre Claver niyo nkuru ari arusha niwe akurikiranye iyo nkuru.
Umucamanza w'igisata cy'iyungururizo muri sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yasomye urubanza yagize ati mu bubasha duhabwa n'amategeko dutegetse ko sentare isubiramwo urubanza rwose guhera mu mizi. Yongeye ati habwirizwa gusuzumwa neza ko sentare yubahiriza ibyizwa shingiro mu Burundi yaho nyanze canke itaho nyanze amategeko agenga umuryango wa Afrika y'ubuseruko mu guha uburenganzira umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza wo kwitoza mu mwaka w'2015. Naba ariko bumvirizwa urubanza batari benshi abari bahari bace barabana mu maso biboneka ko basa n'abatangaye. Intango ya byose n'urubanza rwashingishijwe mu mwaka w'2015 imbere yuko amatora aba mu Burundi hitwaye amashirahamwe yigenga abicishije mu runani rwayo mu karere East African Civil Society Organizations Forum n'ayandi nk'urunani rw'abashingwa manza muri Afrika Union Pan-African des Avocats yatanze ibirego muri sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko avuga ko ukwitoza k'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza kutesonze amategeko. mu rubanza rwa mbere yo sentare yavuze ko atabubasha ifise bwo gusubiramo ingingo zafashwe n'amasentare y'imbere mu gihugu nka sentare y'u Burundi yubahiriza ibyizwa shingiro ico nico catumye bunguruza urubanza mu gisata c'iyungururizo urwande rw'abitwaje barashima iyo ngingo yasomwe naha tariho yarari Maître Dieudonné Bashirayishize yavuganye n'ijwi rya Amerika ku buhinga bw'inguruka n'abumenyi
na kanyamunezero ku bantu bari bagomvye kukuri kuvugwa naho tutiteze yuko ari sentari zoza guhagarika ibiriko bira mu Burundi ico gihe abyitwaye bakaba baragaragaza neza ko kubona umukuru w'igihugu yamaze kubuzwa n'inama nshinga mateka kugerageza guhindura ibwirizwa nshingiro no kwishiraho ku nguvu abikora inama nshinga mateka yabo mu bujije agatera ubwoba abacamanza bamwe no guhunga bagahunga ico gihe bari bagerageje kwerekana ko biteye kubiri n'amategeko Burundi bwateye kumukono mu kwinjira mu muryango wa Afrika y'ubuseruko ariko iyo sentare yo ikavuga ngo ntifise ububasha bwo gusubiramwo imanza zaciwe na Cour constitutionnelle y'u Burundi sentare ngujejwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro n'ikintu rero gihambaye kubona bavuze bati subiramwe aho ubwo rubanza mu gwige muri make rero ubutungane naho buteba burateba bukaboneka
n'uruhande ruserukira leta siho gwari yamara ijwi rya Amerika ryakuye Maître Nestor Kayobera aburanira leta y'u Burundi muri ubwo rubanza Kayobera yatwengejwe niyo ngingo ati sanze nibwirizwa shingiro Perezida Petero Nkurunziza yagirizwa ko yarenze yarahindutse
kuri je nibaza ko ni yo ari nkinina mico kobera yuko gusubira mu rubanza uvuga yuko rujana manda ya 2015 na manda ya nyishobora mukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ya 2015 avuga ko itakuje abateko shaye kuje abateko rugajosha rushingishwa kumbe nko mu 2019 cyangwa 2020 uvuga ko rujana na manda ya 2015 kwibwizwa shingiro ya 2015 kumburerezo bajyana hindutse mu minsi mikenye itabari nkinina mico uruzara nkurubanza kumbore abanyeshuri bo muri kaminuza bazahora baje gusoma bete tukimaza aheze
namashami yigenga yitwaje aremeza ko iyo ngingo ataco igikiza bashirayishize ati naho ije ibintu byaramaze kuyangara ningira kamaro
nuko urubanza ruje ruteba ibintu byarayangaye Burundi ico gihe muri 2015 twagira tuti nabanze hafatwa ingingo zo guhagarika ya matora y'irementanya inganda ntizibandanye zisasikwa none murabona ubuhoho tugeze kure n'amasezerano yarusha umuntu yavuga ati niyo yahonyanzwe urabona ubu bariko barayahamba bije biteba ariko kumbure abaserukira ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko Afrika muri rusangi twibaza kugo rubanza ruzobe wugurura amaso bakabona ko bariko birengagiza ihonyangwa ry'amategeko rikabije kandi riko rikurikirwa n'ibyaha bihambaye biriko bitozwa ko n'amasenari muzamakungu
ku ruhande rwa leta naho Kayobera yamenyesheje ko iyo ngingo atacivuze kuko yerekeye ibintu byataye igihe
aje ndaze ko atangwana nimwe dufise twe nk'abonana na leta zizo ari imanzi jaye nibwizwa shingiro rya kera ritarahinduka byo tuzobimenya mu ndwi zako turazi ko hari bishasha bigiye kuba ko murazi yuko nibwizwa shingiro rihinyanywe neza riheze gutogwa cyane gose nabe n'igihugu twe tubaba dushima yuko tuvuga kuti imanza z'inkinamico zashobora kuba ariko tubaze ko yose nta imanza z'inkinamico yoca
n'ingingo ndende igizwe n'impapuro 45 isomwe inyuma y'amatora y'ibwirizwa shingiro rya kera ayo matora nayo akirimwe impari n'imanza mu masentare nayo shikanye Petero Nkurunziza ku ntebe y'umukuru w'igihugu ku bice birenga 69% ku ijana mu mwaka w'2015 naho abatavuga rumwe nawe bakigiyamiriza Pierre Clavier Niyonkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika
urakoze Pierre Clavier kuri iyo nkuru leta ya Burundi yagiriza ibihugu vya rutura harimo leta zunze ubumwe za Amerika ko vyari bifise umugambi wo kuburizamwo amatora ya kamarampaka ni mwitangazo yasohoye ejo ku munsi wa kane mumenyesha makuru wacu Eroje Wirikaneza niyo nkuru adufitiye
Mwitangazo yasohoye kuri uyu wa kane leta ya Burundi menyesha ko kubona urugero rw'abitavye amatora rurenga ibice 96% bakemeza impinyanyuro z'ubwizwa nshingiro ku bice birenga 73% ari ubutumwa bukomeye ku bantu bose bagwanije kamara mpaka n'abari bafite amakenga kwitazogenda neza. Ishimira abanyagihugu batoye baba bari hagati mu gihugu n'abari mu mahanga. Ariko muri iryo tangazo ryasomwe kuri radio na televiziyo z'igihugu, leta inebagura ibihugu n'amashyirahamwe yemeza ko intumbero byari bifise yagiye guhagarika kumugambi wa kamara mpaka biciye mu matangazo y'ibinyoma no gucivuta abarundi. Philippe Nzobana riba umuvugizi wa leta
aha twofatira ko kwitangazo y'ubushikiranganje bw'imigenderane y'iyo guca America hanyuma ishirahamwe y'ibihugu bya Buraya naryo ngo natanzwe kandundura akaba ikete ryanditswe n'umukuru w'umugwi w'umwe bwa Afrika yitwa Mahamat Faki arirungikiranye n'icyubahiro yoyerekana guta Museveni ngo nahagarike amatora mu Burundi naho byoba bishoboka yuko bene gushikiriza ayo matangazo atamugambi mu bibo bari bafistiye u Burundi. Leta y'u Burundi ntiyoreka kubabazwa nuko ayo majambo acyane ivutu yakiriwe ukundi na ya mirwi yabihevye bakoresha iterabwoba aho yabibonye nk'akamo bayiteye aho gababaciye birara muri bene gihugu bagasasika inganda mu ntara ya Cibitoke muri komine Buganda ku mutumba Ruhagarika kugira ngo abone ingene botoba amatora ngo bayahagarike.
Ayo matora ibihugu vya rutura harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'amashirahamwe mpuzamakungu vyavuze ko yaranzwe n'iterabwoba ku batavuga rumwe n'ubutegetsi bashaka guhakana impinyanyo z'ubwizwa nshingiro mu gutora. Oya Nzobona ribasigura ko iyo mvuga itangaje
leta ikaba idashimishwa nuko ibyo byashikirijwe na bamwe bamwe mu basanzwe bafashanya n'u Burundi kubera yuko aba baserukira ngaha mu gihugu cyacu cyane cyane nk'abaserukira ibihugu bigize ishyirahamwe rya Buraya canke Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mibonano bari bamaze iminsi bagiranira n'abategetsi b'igihugu bama bemeje yuko ibintu biguma bitera bije imbere haba mu by'umutekano canke mu bya politiki. Ikigaragaza nuko bo badashikiriza amareta baserukira uko ibintu byifashe canke naho kandi bikaba kandi nabyo byaba bishoboka nuko amareta yabo ziba ziza zarapfunditse imigambi mibi zifitiye igihugu cy'u Burundi.
Mu kurindira kuko gukekeranya kuhava leta y'u Burundi hari kindi kibabaza kurusha kubona makungu yiyamiriza ihinyanyurwa ry'ubwizwa nshingiro mu Burundi mu gihe muri Afrika ibihugu byinshi mu myaka itatu iheze icyo gikorwa cyabaye henshi atankomanze.
Ibindi bihugu biri mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika bimaze gutunganya amatora ajyanye n'ubwihinyanyuro ibwirizwa nshingiro kuva mu mwaka 2015 birarenga 10 n'ibindi kandi bikaba byashikirije abenegihugu bavyo integuro y'amabwirizwa mashasha akemezwa kandi agatewa ku mukono. Ariko igitanga nuko byaba iryo shyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya zaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikibagiwe cyoco n'umuryango w'umwe bwa Afrika nta n'umwe yarukuye mu kanwa nk'uko babigira ku Burundi. Ibyo bindi bihugu bakabireka kubera yuko bazi yuko ari uburenganzira bwavyo. Uturorero twahagufi nk'igihugu cy'u Rwanda ubu kirongoye Paul Kagame uba ari na warongoye ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika reka n'igihugu cya Chad uwo Faki Mahamat arongoye umugwi w'umwe bwa Afrika turukamwe ari nacyo tuma leta yiyamirije ako kabonero n'agatotezo bivanze n'akagaye ko gufata Uburundi nk'ukumengo si igihugu nk'ibindi.
Amatora ya kamara mpaka yo mundwi heze ivyavuyemo ntibiremezwa na sentare yubahize bwizwa nshingiro ari nayo ijejwe kwemeza amatora yayo yose mu Burundi isigaje imisi itarenga ine kugira ngo yemeze ibitigiri ntabanduka vyabemeje ihinyanyurwa ry'ubwizwa rikuru mu gihugu. Kuri uyu wa kane urunana mizero y'abarundi rusanzwe rufite abanywanyi benshi mu gihugu mu batavuga rumwe n'ubutegetsi rwitwaye muri iyo sentare ruyisaba kwanka ivyavuye muri kamara mpaka rukemeza ko itabaye ku mugaragaro kandi biharuro vyibwe. Eloge buri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika.
Arakoze Eloge. Mu Burundi bidandazwa by'agaciro karenga miliyoni 15 byaraye bihiye mu gatabo ni mu ntara ya Murambya ni muri komine Kiganda. Abanyagihugu bo mu ntara ya Murambya bagasaba kuronswa bya biduga bizimya umuriro aho ni mu gihe icaje kuzimya cavuye mu ntara ya Gitega. Fidelite ishatse yahishiki.
Ibyo bidandazwa byari muri tumwe mu tuzu badandayizamwo turi ku mugwa mukuru wa zone Gatabo. Twose hamwe utuzu twashikiwe n'umucanwa tugera kuri dutandatu ariko dutatu muri two twatokombeye aho twari hasigaye imbuga. Amakuru dukura abanyagihugu bo ngaho mu Gatabo avuga ko umuriro watanguye nk'igice isaha imwe z'ijoro ugahera aciye amasaha abiri. Niyo Saba Diana ni umudandaza yabonye ingene umuriro watanguye.
Ejo twagiye tubona umwatsi uri kurafumba hama nyene umuriro maze kwa kanyene turakoma induru baraza nyene baragerageza kuzimurumva naho bajimije imari nyinshi z'abadandaza zarahiriye
naho imana Oscar n'umudandaza avuga ko atacyo yashoboye kokora
cyane n'atumwe nakubuye
cyari ifite ngaciro kangana gute
gato miliyoni zine
wowe ari hecho gihe pasha
Chenda ina tashi muhi, hama cha wala ndelefuna ya ndaza sanga yungita maze kuyanga, mafranga hali.
Haya mafranga.
Na wanzi gitigi, na mewe nabi goose, nuhula ngede mimete, mewe nabi chani.
Tufuga ina wa dandaza, batugie kuyo moyo watu utse kuibuji, ili kilakira mukazu, kata nguye kwa aka, kandi bibile mezu wana mfugizi, ubushkila ngaju muteka no, petero mhulikie, hagataho. Barotwa nayo skariyo arongwe badandaza ho mu gatabo yabijije Amerika ko gaciro kivyahiye kangana imiliyoni 15 n'5 yamara rero aremeza ko badandaza ho mu gatabo batarijukira amashyira mu kinga impanuka ashobora kubashumbusha yutwabo duhuye n'impanuka
kwa mutwotera abadandaza ngo mu gatabo imbere be nabahandi cyo gikorwa bocijukira bakaza gukingiza ibidandaza byabo kugira ngo habaye ingorane noneho bashumbushwe
aha mu gatabo ntari hari
Hama gata wana habi hari sibe.
Harabu muzi wa wababiki.
Na wanzi nga wata tugusi.
Nga uri mwumura watu.
Ndimo.
Awayagi hugu tuwa sanze mga tabo. Batima nara kinze. Ahandi wa titanga mkuzimi omuchanwa. Kwa harikono nekaibito harugwa. Ahuni mungi utuwa tuzu wa denda izamungo. Tuliku ibarabaragigi hugu imirozibiri. Liva mwunera muramze lija. Mwunera gitega. Tuko sehamge. Tuwarenga majanane. Yema utuwa tuzu. Na mganyu cha hagati ya kamge na kandi. Tuishi tulafatanye. Lito ongeye. Hagati utuwa tuzu. Niki ibarabaragigi hugu. Harure ure ure musi imetero. Tukenshi mwutu kwa tuzu. Tumatangini biti mani tukwe kwenye za matara. Mbele. Akata nguye gusha. Igitisha matara. Kili mugi njirubu gako. Manjiki gubara anu mchunga laro. Igi hizondu zasha. Bako tukua shubwa kugira ngo. Bakingicho igitisha matara. Nigishi kigwe.
Kwa hizi ngupu nyishi kukira ngo chungi ipoto wa matara. Kwa hivyo na huko, agomba hivyo sirikanga muo muji. Chaturi itanga. Awanyagi huko wakaza na mazi wakura mumu waladi. Mazi wa sukako. Kwa hivyo kiengiru. Ahose, mba ipoti mara kukwa. Ahose hacha haku.
Kwa chetu saba, abajej. Kujimu changwa mwende jidezu. Macha wanza wala dukupira. Muga imbele yuko wa dukupira mchangu. Kwa chetu wanza tulagavula inzu. Tulasamula inzu. Yoba, iza kufata na nizifise umuyaga huu. Kujira ngu ni haze kuwa isanga nyari mele. Tushatula jijina. Kujia urufatanga ni inzu rupane. Koyo tureka inzu kure urufatanga ni kwa mazi. Inzu ziri mumu yaka nguwa zima ze kuja mgo mchangwa. Hacha haba kuru siriku.
Aho hose, awanyagi ugu bazi nyumuriro. Mdia biduga bizimnya umuriro ni jaibu gaze. Aho ni mugihe, mune la mura nicho kiduga atagihari. Icaje kuzimya cavuye mu ntara gitega haje iminota 40 muri ro watanguye nkuko amakuru dukura abanyagihugu abandanya bimenyesha umukuru wa zone gatabo cishahaye muri kiyo asaba ko boronswa mu ntara yabo umuduga wo kuzimya umuriro tubagije mu yobozi bujejwe gukinga ibiza n'impanuka mu ntara ya Muramvya ndayengenge sostene aburamutswa yatubwiye ko uyo muduga mu ntara yabo uhari ariko ko mazi imisi uri kurakogwa kubwiwe mu misi iri imbere uzoba wabonetse mu zone gatabo mu ntara ya Muramvya Fidelite ishatse Juge Amerika.
Tadi Juge Amerika huko mubimenyereye icyo ni kiranga makuru avunaguye inkino muri indwi tugiye kurangiza. Reka tuhere mu Burundi turi kumwe na mugenzi wacu Evariste nziko banyanka. Evariste muratwumva?
Ndakumva neza Aloise.
Ego me ducire kumayange championnat y'umupira w'amaguru yifashe gute mu Burundi?
Shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Burundi mu mpera zino ndwi niho izorangira no kuvuga ko izo bishitse ku munsi wa 30 w'ihiganwa gishasha rero Aloise nuko gushika ubu atawuramenya umugwi uzoba uwa mbere ahano kubwira yuko imigwi iri kwihiganirwa ikibanza cya mbere ari Message Ngozi hamwe na Lydia Ridike Burundi Sport for Africa iyo migwi rero uko ari ibiri Message Ngozi ufite amanota 69 wa kabiri ni Lydia Ridike ufite 66 hanyuma mu rukino rwa nyuma Message Ngozi ukazovugenda imuyinga gukina na Olympic Star ni mu gihe rero Lydia Ridike nabo uzobukina na Delta Star yo mu Gatumba bakazokinira mu ntara gitega no kuvuga kizodadanura urukino nuko iryo higanwa nuko Message Ngozi izobikinira imuyinga hamwe yo hirahira igatsindwa na Olympic Star hanyuma Lydia Ridike ugatsinda Delta Star mu Gatumba no kuvuga yuko ikibanza cya mbere kizoca gitahukana Lydia Ridike Burundi Sport for Africa ariko mu gihe naho Message Ngozi wogenda funganya imuyinga na Olympic Star naho nyene umugwi Lydia Ridike Burundi Sport for Africa naho wotsinda ntuzoshobora kuronka ikibanza cya mbere no kuvuga yuko igikombe cy'uno mwaka kizoca gitahukana umugwi wa Message Ngozi
Ego me usanzwe ukurikirana izo nkino n'uyu he mugwi wewe kugatwe kawuha amahigwe gutwara ico gikombe
umugwi no hamahigwe no mugwi wa message nguzi kuko no mugwi muri kino gihe ufise abakinyi bamaze gihe kinini yabari bari kumwe hanyuma ubu uwo mugwi warahinduye abamenyereza ukamenyerezwa no mu Faransa azwi ku izina rya Jean-Jacques yigeze kubakinira umugwi wa Olympique de Marseille hariya mu Faransa no kuvuga yuko umugwi wa message nguzi niwo mpa amahigwe ariko hamwe utagifashemwe neza rijya rizike Burundi ushobora kubaca mu gyahumye ugatakwa n'igikombe cy'uno mwaka
ndeka reka tubirindira ibintu by'umupira bihindaga bigaragara ku munota wa nyuma urakoze Evariste
murakoze namwe
reka dukubitire mu Rwanda naho turi kumwe n'umumenyesha makuru akurikirana nti hafi byereke nkino Jean-Claude Munyandinda wiriwe
mure neza Fidel
wo tubwira muri make amakuru makuru yerekeye inkino yimirije muri impera y'indwi ngaho mu Rwanda
imikino iteganyijwe twavuga ingenzi ni muri volleyball aho championnat igeze ahakomeye aho amakipe abiri azatangira imikino ya playoff amakipe abiri ayo nta yandi ni ikipe ya Gisagara volleyball yo mu majyepfo y'u Rwanda akaba ikipe y'ikigo gishinzwe ingufu mu Rwanda iyo ni ikipe yitwa Reg Volleyball Club bo bakazakina no playoff aho bazatangura imikino itatu bazakina imikino ishobora kugera kuri itatu ariko ikipe izatanga indi kuri ibiri nizabitwaye igikombe cy'umwaka ore umukino ubanza muri yo ngiyo itegajwe ya playoff uzaba ku munsi w'ejo kwa gatandatu aho ikipe ya Gisagara Volleyball Club izaba yakira Reg Volleyball Club Reg nyine bisobanuye Rwanda Energy Group Volleyball Club ni ikipe y'ikigo gishinzwe ingufu mu Rwanda uyu mukino ukazabera mu majyepfo hariya ku Gisagara muri gimnase cyashya imaze kubakwa n'umukino ubanza aho bitazaba bifite hagati ya Reg Volleyball Club n'ikipe ya Gisagara hanyuma mu cyumweru gitaha mu mpera z'ikigo gitaha akazaba umukino wa kabiri wa playoff ikipe yahita itotalize imikino ibiri ikaba ariyo itwaye igikombe cya champion uyu mwaka Fidel
muri make cyane hari uretse volleyball hari izindi nkino ubona wagira icyo uvuze ko muri make cyane
hari imikino iteganyijwe birumvikana hari imikino ya championnat yagiye itakinirwa igihe cyane cyane ko championnat nayo iri kwihutishwa kugira ngo itariki yatanzwe itariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi amakipe azabe ashobora kuba yarangiye championnat imikino yose yarangiye cyane cyane ko ishyiramo FIFA ryatanze urwo ruhushya cyangwa se ubwo burenganzira Ferwafa yari yasabye ko imikino yakomeza gukinwa nubwo haba harimo gukinwa imikino y'igikombe cy'isi ubwo burenganzira bwaratanzwe ariko bavuga ko ku itariki ya kane z'ukwa karindwi ariko imikino yose yaba championnat yaba ndetse n'igikombe cy'amahoro yabirangiye kugira ngo abantu bose amaso baherekeze ku gikombe cy'isi kizaba kibera mu Burusiya ari nakubwira ko ari imikino umwe cyangwa ibiri cyangwa itatu Fidel hanyuma ku cyumweru twazabagezaho ko iyo mikino yose izaba yageze
urakoze ari mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda
ego me barakoze reka tutandukire tubananye ku makuru y'inkino nyene Fideli ku mugabane wa Buraya umenga hari urubanza rukomeye cyane rurindiranwe igishika ejo ku munsi wa gatandatu
ejo ku munsi wa gatandatu nivyo ni urukino rwa nyuma rw'igikombe c'imigwi yabaye iya mbere mu karere k'Iburaya aho umugwi Real Madrid wo mu gihugu cha Espagne uzohura n'umugwi Liverpool wo mu gihugu c'Ubwongereza mu gice cya nyuma ni urukino rurindiwe cyane n'abantu benshi Real Madrid imaze gutsinda inchuro 12 ico gikombe umugwi nawe Liverpool maze gutsinda inchuro zitatu ariko maze gihe kinini ya cyane ubwa nyuma watsinze hari mu mwaka wa 2005 umaze gihe kinini rero utari bwashike no mu gice cya nyuma
ego me Fidel niwe usaza dukurikiranira cyane ibijyanye n'inkino ku bijya America muri iyo migwi ibiri n'uyuhe mugwi uhamahigwe
biragoye kuvuga harababona ko umugwi wa Real Madrid usanzwe umenyereye gushika mu gice cy'anyuma no gutsinda ibyo bikombe by'imigwi yabaye ya mbere inshuro nyinshi ariko umuntu yitegereje ukugene umugwi Liverpool wifashe muri iki gihe no umugwi abantu babona ko ufise abasatirizi bakomeye cyane kandi ukina unyarutsa cyane wihuta abakinyi baranyarusa mu gukina nti baguha umwanya ngo uronke umwanya wo gufata umupira uhereze bagenzi wawe niki baba bakuzuranye ko utararonka n'umwanya bakoresha ico no kwita umuvuduko mwinshi cyane
yego me bakunzi biyo migwi mu Rwanda canke mu Burundi nisangape
ngaha abaramasaha ha muri America abari isaha 8 n'iminota 45 zo ku muhingamo hari wacu nibaza ni nka
saa 8
saa 8 ni ngaha saa 8 zo kumuhingamo ni minota 45 hari iwacu mu Burundi
masambiri
ibintu nkuko ndazi ko abarundi benshi n'abanyarwanda umupira bawurindiranye igishika kinini haba ku mpande zose haba kuri Real Madrid na Liverpool.
Urakoze cyane ninahanye duciye turangiriza ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba. Tubashimire mwese mwafashe umwanya kugira mudukurikirane. Turashimiye engineer yadufashije na Facile Egebeyehu yafashije guterekanya ibi biganiro. Kuri mikoro mwari kumwe nanje Aloys Bigirimana
na Fidele Niyongabo mubandanye mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.